imwumva n'ijwi rya Amerika. Ni kuri FM jana zine n'ibice bitatu twumvikanira mu Rwanda nayo mu Burundi mutwumvira kuri FM 99.9 na FM 95 n'ibice bibiri turabara mu kije nchuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana itariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2017 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana hano ni Washington DC nkaba ndabara mu kije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba
ajye gucya baramfata nagiye mu isoko ngiye gusora ku murenge aho bita muri Rwanda Revenue bahita bazana ndi barundi bavuga ngo turi mbonera kure niba turi mu cyaro cy'u Rwanda tudafite ibyangombwa bigaragaza ko turi mu nzu ubwo turi mbonera kure
uyo ntumwe mu barundi 47 birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda jo ku munsi wa gatandatu asigura impamvu zatumye birukanywa turanagaruka mu ikoraniro ryahuje urwaruka rw'imbonera kure w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi bikaba byabaye jo ku munsi wa gatandatu nyene ni mukanya Radio Ijwi rya Amerika abarundi bakomeje kwirukanywa mu gihugu cy'u Rwanda abagera kuri 47 bakiriwe n'igipolisi ku mugoroba weje kwa gatandatu bavuga ko bahotewe mu gasho ko mu karere ka Kirehe aho bari bamaze hagati y'ukwezi n'igice n'amezi abiri bafungiwe bavuga ko bazize umwikeko wo gusuma urusaku inkuru iramvuye mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze niwe ayidushikiriza
Abarundi birukanywe mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu bakiriwe ku mupaka n'uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko bazize umwikeko wo kuba abasomyi b'urusaku
nze mva mu karere ka Kirehe mu Rwanda bari badufungiye ahantu bita transit ahantu ku mupaka mugabanye u Rwanda na Tanzania tumaze mwamezi abiri twaje kwituma twambaye ubusa tukagendesha dufukamye tugendesha urupfukamiro icyo twita mu Kirundi amavi ubwo bakagenda badukubita inkoni badusunaguza ngo turimbonera kure ngo twaje kune iki gihugu
nageze mu Rwanda mu 2000 ha ejo ndi mu kwezi kwa gatandatu ku 14 nageze gucya baramfata nagiye mu isoko ngiye gusora ku murenge aho bita muri Rwanda Revenue mbona bantwaye ku karere kawo kakire ngezeyo bahita bampakira imodoka bamvuga ngo abantu babo bita transit bahita bazana ndi barundi bavuga ngo turi mbonera kure niba turi mu cyaro cy'u Rwanda tudafite ibyangombwa bigaragaza ko turi mu nzu ubwo turi mbonera kure
ikigaragara nuko ku mitwe yabo hari imishyatsi y'imimerero ivanze n'imiburu bavuga ko bafungura nabi bakimwesha mu buryo budakingira amagara yabo
kujya naho bareba yafu yaboze irimo ibintu bimeze nk'ibirangiye akariyo baduha igice cy'igikombe mu gitondo saa 3 ku mugoro wa saa 10 igice cy'igikombe cy'ibigori
abantu 10 babo gusesha ugwendera umwe
ni naje kese bakundaga kubogosha baguraga inzembe nk'iyo haramukabonetse nk'umuntu bafashe bamwaka amafaranga ya buji igihumbi muri ayo mafaranga igihumbi hakavamo mwa amafaranga yo kugura mu inzembe zo kogosha abandi baba baje bakabogosha nta muntu wabaga mu nta mushatsi yo wabaga mu nta mushatsi bagakuza bakagukubita kubera ko nogosha nk'abantu harije banyiniraga nk'agakoma nk'umuntu anwiye ibikombe agakombe kamwe bakama nk'akandi gakombe tukaba tubiri twigikoma mu gitondo nta kindi gihembo kindi ubwo nyene nitanga nko muri bagenzi banye nkavuga ati ubwo haje itegeko reka umushatsi nkubakure kubera ko mbize
aba barundi bavuga ko bakora ubuzi butandukanye bamwe bakavuga ko bari bamaze no kwiteza imbere naho biruko ntacu batahukanye
je na mfite uruganda rw'amandazi uri aho bita ku murindi murenge wa ntajo nari mfite inzu zitatu inzu imwe nari mfite murenge wa musaza irindi inzu nari mfite murenge wa mushikiri iyindi inzu ariho mfite uruganda ni mu murenge wa ntajo bita ku murindi mu rwagati mu mugi waho niho bamfatiye ngiye gusora ibintu byose birasi ntanoze tukuna ni imyenda namba niguriye muri gereza nyo ndayituma nk'abantu ariko nta kindi kintu na kimwe nzanye nta na kimwe nta kintu na kimwe nzanye nje gucya nyine gukomeza
ndagiye mu 2010 nakora akazi ko guhinga akama nkahinga tukagabura ibyo bamaye nkagurisha ugana ibintu byose ntayo yonje gucya
muri abarundi hari abavuga ko bafashwe mu gihe bari bamaze kwigira inama yo gutaha imbere yo kwirukana
nafashe ingingo yo gutaha muri 2015 ngeze za gahara ngiye kwambuka bahita bambwira ngo ntabwo bishoboka ngo ngo uri umurundi ngo ntabwo washoboka ngo kujiwanye ngo subira inyuma ngo subire ngo mu Rwanda ngo nabo twavyemera baba banshubijeyo
nari natase ku itariki 13 z'ukwa karindwi noneho tugeze ku mazi n'undi mugabo yitwa Paul kubera we yari afise igiturufu nkera gutabara ziradufata zabanza ziradukubita ubundi zituzanye bahita baratuzana nyine aho kumva ngo ni transit center ubwo nari ndahamaze ukwezi.
Abo barundi birukanywe mu Rwanda kuri uwa gatandatu baturuka mu ntara zitandukanye z'uburaruko bw'u Burundi cyane cyane mu Yinga na Kirundo, bemeza ko hari n'abandi basigaye mu gasho abo bahora abafashwe nabo bafise ibyangombwa by'impunzi basubizwa mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe. Uko ari 47 bakiriwe n'igipolisi baraye barekuwe bataha iwabo n'amaguru inyuma yo kumvirizwa n'igipolisi. Tubibutse ko uburongozi bw'intara ya Kirundo bumaze kumenyesha ko hakenewe aho bakirira abantu bahunguka cyangwa birukanwa. Ibyo byofasha ko abo barundi baronka aho barindirira mu kuronka ingene bashikanwa iwabo nk'uko bimaze gushikirizwa na buramatari w'intara ya Kirundo Melchior Nankwahomba. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze. Hejo ku munsi wa gatandatu nyene urwaruka ruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi rwaragize icyo bise kwereka inguvu amakungu. Ibyo bikorwa byakoranije imbonerakure zaje ziva mu ntara zose z'u Burundi byabereye mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yari yahishikiye.
Ayo niyo majambo yaguma garuka mu biro by'imbonerakure byabaye ku rwego rw'igihugu mu gisagara cya Gitega. Ni birori byatangujwe n'urugendo rw'amaguru kuva hitwa ku giti cyo hagati gushika aho bita kuri place kubira metero 7 ufashe barabara iva mu gisagara cya Gitega rija mu ntara ya Muramvya. Nikoranira hanini ryaranzwe n'ijambo rirerire ryavuzwe na Ivarice Ndayishimiye umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD aho yatanze intumbero nshasha y'uwo mugambwe. Muri iryo jambo yavuze ko kw'Imana ari byo bizotuma Burundi buba iparadizo, aho yasavye imbonerakure kuba abo batavuga rumwe bagahurira ku murimo.
Abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abatarimwo mubengenge mubasubize neza ku murongo Imana ikunda. Ubu nimusubire kuzoza muraraba n'ivyamoko ubu harageze ko turabana. Tumuga tuti tuje mu mana tuje mu mikopo Imana ikunda twabaki igihugu cyacu gushika uri zo bishuka. Nagira ndababwire mugakurikiza iyo mpanuro mu myaka itarenga 5 Uburundi buzoba bwabaye nk'iparadizo. Hatuzaba dufise amahoro kuko nitwe tuzatwara yirondereye kuko amahoro ahera kuri twebwe nyene. Ntihagire uzoba henda ngo agomba kuzana amahoro mu Burundi. Abarundi nibo bizana amahoro mu Burundi kandi twarahiduha amagaya Imana wa amahoro agiye kuboneka mu Burundi.
Ivarice Ndayishimiye yasavye Abarundi bahunze gutaha aragira n'ico avuze ku biganiro bihuza Abarundi.
Ndabasavye mwebwe uwo bafise inshuti wese amubwira ati tahuka uze tuzimarire kuko n'ibyacu twasaza ari setan yatwinjiyemo. Ndababwire umwe wese arafise inyungu ziwe ninde afise inyungu z'Uburundi kurusha Abarundi nyine. Nagira jewe ndabivuge ndabisubire ku vyerekeye ibiganiro twebwe Abarundi twaraganiriye ivyari biduhanze twarabihejeje Uburundi buratekanye buri mu mahoro. Ubu icyo tuganira ni igiki? Ni icyo bita mu Cyongereza how to move forward. Dutari yindi ntambwe gute ivyo nivyo bita ibiganiro by'Abarundi tucuri ku mutwe hamwe tukiga ingene duteza imbere igihugu cyacu.
Umunyamabanga wa CNDD-FDD yanavuze kugaruka rw'Abarundi ruje kuminuza amashuri yabo mu bihugu vya Buraya bagaheza bagaherayo.
Akatandura umudokitere mwiza cyane ukaza kwiga i Buraya babonye uri injabwenge bagacabwira ngo igumira tuzoguhemba menshi hanyuma rero natwe bwa bwenge buke tugaca kwigumira ngo turosara amahera menshi. Ndababwire ntaho uzofutungiye utagira igihugu. Yonkejwe na nyina wiwe arima mu gihugu akagira ibyo kurya by'igihugu bamutangira minerevare leti lari hamahera araduga gushikashika haja kwiga i Buraya leti lari haburusi. Nagira ndabwire gwaru mugiye hanze mugiye gusuma ubwenge mamugiye gusuma usuma n'abatahana ubundi atanye narayagiye gusuma tutangure kurondera ubwenge burya bumenye tushire mu bwenge bwacu hanyuma twubake igihugu cyacu.
umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yanavuze kugaruka gwimbonera kure gwize gwibaza ko kuba mugambwe vyotuma ronswa akazi.
Setani bizizi ribabwira ngo yicarire mwana uzoronka akazi ngo bazonguha mwize kugira ngo murema akazi ntimwize kugira ngo mushe gusaba akazi. Ubu rero nimwigira inama umuntu wese azikoyiza amashuri agira akaruna gatoya akazi abantu babiri kuko ntazoyerekanye ko yize ibi ndabibasaza. Ubu rero nigihe cyihinduka nijyatari cyo gusega.
Muri ivyo birori habonetse abaserukiye imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu vya Tanzania, Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru, Chad, Turkiya, Congo Brazzaville na Congo iharanira demokarasi n'igihugu ca Cameroon. Abo bose mu majambo bashikirije kwa rugushima ikorwa vy'imbonera kure, aho bavuga ko imbonera kure zigiye kuba akarorero kugaruka rw'imigambwe baje baserukira. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Fidel d'Antoine. Tukiri mu Burundi kandi baragabisha banki ko banki ko bagiye kwitura ubutungane. Abona bona abakozi barenga 70 baherutse kwirukanywa n'iyo banki bayagiriza kubirukana hatisunzwa amategeko. Fidelite ishatse ni wadushikiriza inkuru.
Ku munsi wa kabiri w'indwi iheze niho abakozi basezererwa n'umukoresha wabo. Abo bakozi bahisemo kwitura ubutungane kugira ngo batunganyirizwe kuko bavuga ko barenganijwe n'umukoresha wabo Ecobank. Mu ikete ryo kugabisha Ecobank bagiye kwitwarira mu butungane ryagiye habona kuri uyu wa gatanu, abo bakozi bamenyesha yuko birukanywe ku mvo zidafashe. Matias Manirakiza yavuze ku izina ry'abo bakozi.
Mu ikete yatwandikiye atubwira yuko batwirukanye kubera imvo z'ubutunzi bafise, ariko mu ikete hagati batubwira ko batwirukanye ahubwo kubera ibihe tugezemo bikoresha abantu bake bigakoresha ivyuma n'ubuhinga bwa technology.
Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu, abarongoye Ecobank baremeza ko abakozi birukanywe ku mvo ziterambere y'ibanki yabo. Desire Butwabutwa atwaye igisata cy'ubudandaji mu ibanki y'Abanyafrika Ecobank.
Babirukanye dukurikije amategeko bita licensement économique, twitunganije gushasha kugira dushobore gukoresha uburyo bugezwe ubutuma dushobora gushikira abanywanyi benshi bugurura amakonti yabo ku matelefone batarinze kuza muri banki. Donc banki ifashe neza, ifatiye kuri ubu buhinga, tubaza yuko tuzotera imbere gusumba.
Ibyo navyo abo bakozi birukanywe bavuga yuko bidahwanye n'amategeko.
Amategeko agenga igihugu aravuga neza ryare umukozi yirukanwa ku mpamvu z'ubutunzi. Byose biva mu ngorane, ntibiva mu iterambere.
Mu gitabo cy'amategeko agenga abakozi n'akazi mu Burundi, ingingo za 57 na 31 zerekana ryari umukozi yirukanwa mu kazi. Kiretse ko izo ngingo zivuga ibijyanye n'ubushobozi buke bw'umukozi mu kazi canke amakosa umukozi aba yagirizwa, hatibagiye ibijyanye n'ubutunzi bufatiye ku ruhombo rw'ishyirahamwe. Ntahavuga ko iterambere ry'ishyirahamwe ryoja mu mvo zo kwirukana abakozi. Abakozi rero barenga 70 baherutse kwirukanwa na Ecobank bavuga yuko mu gihe irukanwa ryabo idahwanye n'amategeko, umukoresha wabo ateza kubatekerera akabaha mbere n'ishumbusho. Ku ruhande rwa Ecobank abayirongo yavuga yuko abo bakozi bategekanywa gutekeregwa. Byongeye bavuga kandi yuko muri abo bakozi hari bamaze gutekeregwa mbere kabanasinye n'urwandiko rwerekana yuko ibanki ataco ibaheraniye. Abamenyesha makuru mu kiganiro cyaremeshejwe n'abarongoye Ecobank babajije abarongoye iyo banki inshuro zitari nke igitege cy'abakozi bamaze kwemera gutekeregwa mbere bakanasinye ko ataco baheraniwe. Yamaye ico kibazo nta nyishu kigeze kironka.
Inyishu ntishobora kwitanga ubu kuko babandanye basinye.
Naje mugeze kuri banki
mukuza sinabanje kujya guhabura kuko hari aho nabonye ariho bari bari ubu bunya bashobora kuba basinye cyangwa bakarenga. Ndakwemeje nuko hari abari ko barasinye n'abandi batarasinya.
Naho biruko abaserukira abakozi birukanywe bamenyesha ko ibyo by'uko hariho abamaze gusinya ko ataco ibanki baheraniye ari binyoma. Yamara baremeza yuko hariho umuntu umwe wenyene yasinye, nawe nyine akaba yabitumwe nuko yagiye ajya mu mahanga nayo kumva isomo atajya gutora amafaranga Ecobank itayikanya kubatekerera. Abo bakozi bishura yuko batezwe umutego.
Naho yoba amahera 10 twayatora baranse kurusinya kubera ubwo rwandiko rurasigura mu ngingo zayo za nyuma yuko uzoba yemeye gutora ayo mafaranga ataburenganzira na butoyi afise bwo kubaza mu butungane ico bakitagenze neza. So amategeko abivuga iyo umukozi umwirukanye ico umutekerera ukimuhuko kiri agishima canke atagishima hanyuma kitwara mu nyuma ngo ntiwo mwandikira ngo uramwatsa uburenganzira bwo kwitwara.
Ibanki y'Abanyafrika Ecobank ikwiragiye mu bihugu 33 byo muri Afrika. Nayo mu gihugu cy'u Burundi Ecobank ivuga ko izibugira gatatu mu by'ubutunzi havuye amabanki ya Bankobu na BCB. ubutaka bw'u Burundi yo banki yisanzwe ifise ibiro by'abanywanyi 11 muri byo ibishika 8 muri ano mango biramaze kugagwa ibujumbura Fidelite yishatse ijyu rya Amerika.
Ibwana yamumviriza ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC bunaho ni mwanya w'ikiganiro ntorere kazoza.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Yee, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Bikorindagara aseruki mugambwe Sanya Frodebu, Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Eradebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Parsem aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokrasi. Terence Manirakiza ijambo ni rwawe.
Faustin Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mugerageje kwiheza mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusanga ariyo demokrasi bigaragara nibihe
harakarakaze kuko niyo tuko turumviza ama diskuru y'abana bariya hariyo nabashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa babona ko demokrasi iteguye amatora biheze demokrasi bavuga amatora gusa ibintu ugasanga arabibangiriye nabandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukugira amatora kugira ari byo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya ukore do opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho mu kwenza karimbi rimwe ndivuga rero yuko ku ruhanwa ari rwose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera mugabo naje bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushiga mu ngendo
mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro usangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora aba kutegetse no muri opozisi abona yuko hakira kantu gahari
tuva tugaruka ko
kumureye tukabona ko aragahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi irahari amatora mu Burundi araba opozisi mu Burundi ashobora kuzunga ashobora teje ndi mugambo dahari utari muri utari ku butegetsi bya amaigarite de droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga ko kubi hari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya ni vérité publique navyo bakomatiko babihari mugabo urumva ko hari zimwe zimwe ngavuga ngo ntushobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva ni ibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere ayo naho ari bizamvyo bya spécialité de pouvoir civil et pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi ntari kuba rubaha nk'inzego zimwe zimwe iziza ba procureur parke canke nibicu gasanga harakoresha igikenye kizaye ni n'ubusirikare ugasanga ariko barumva yuko demokrasi abatwe bari hejo rero ni ibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'utandukanye ubutegetsi hoho nabo naracagoranye hari abantu bashigisha gukoresha ubutunga nawo muri executive hariho aba muri executive badashobora kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontrola kugira ikontrola ibikorwa byabo ishobora urumva mu ngendo haracariho ako gukosora
reka kugaza kumbere turazagaruka ko tuzikura nka kumbere naho dufatira gaya ngo turabe icokugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravye namwe muri sa banyafrodebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira direkana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze tugitjehe
murakoze umushinga ntahe Foste ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeze kuba ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nivyo nanje ndamushigikiye ibi byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho mu bisanzwe iteza kuba gucyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracyari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngo mbashike ibi byose yavuze ndavyemera niko byategerezwa kumera ariko siko byimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyi hari yitwa ko ari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugira iraburabutswa
no buraburuzwa gute kumbure
buraburuzwa gute ni vyama vyumvikana mu maradi urambatse urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko atamigambwe myinshi iriho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopo mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafama hashyira ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitation kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacu usanga utuje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
nubu nuko kumbere guserukira imugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kabaka cyane
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose biba byagiye ariko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumviriza iradio yitwa RP ya gose barayumviriza ubu ntayi hari awe n'izindi uziza havuye urumva ntari hagahaze tuvuze tugiye muri ibi bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe ugaserura icyiyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation nuko ubutegetsi buca bubyita ngo n'umugumuko ya kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiri ko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mbwa ugasanga biraburabuzwa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama geno bahakaruro kamwe nk'ibyo by'inama warasabye inama twogira kuri Meridien twari kubambe Hotel Source du Nil twari kwigira itariki 2022 turandika makete barateba kutwishura batubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga ubutumire ku bantu babanyacyubahiro tubishyira 2029 twagiye kwigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo nibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka nkenguza amateka ugasanga bikiye hari
none ubundi mushingamateka tuzakuba
cy'imbere by'imbere by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
yumve ibyo umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kurikije uko byumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wa yimwumvishije birakunda mugabo ronguhe ako karuro kaka maramaze ico gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu itwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wivyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikenya donc ntibakiri n'amashinga mateka
abatije umwana umwazi batano basangira nawe wanze umubanyi wawe umeze
nkawe reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokarasi
icambere nagira ngo tubane twumvikane nuko turi ko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe tuko turatera demokarasi niduhere 93 nivyo honorable bikwendagara vyati erega imigambwe myinshi uguhiganwa nibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene nuko uvuga dutereza amashi nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokarasi
twagiye turatsitaraha reka turabe ngene tutosura kandi tsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kaguba gitekanye no kuvuga stability aricyo gituma rero uriko urubaka demokrasi natwebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye ataka kadina muntu igihugu gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye ntagire rero umuntu aca yidohora ubutsinze ntibatsindeho n'ubutsinzwe ntibatsindeho burya rero ivyo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye
Urakoze Terence murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ivya demokarasi mu Burundi barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabo buta
cyari kiganiro nturerekazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo
Radio Hijwi ry'America turiko dusana basozera ibiganiro byacu byo kuri uyu munsi w'Imana ninaha rero tubisozerere mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro Innocent Kimenyi niwe yari kadufasha gutorokanya ibiganiro mwese aho muri mu mihana yanyu tuyifurize umunsi w'Imana mwiza ariko tubibutsa yuko ibiganiro bica kuje rya America bibandanye